Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije muri studio Indwi uno munsi. Muri studio Indwi tugiye kubashikiriza ikiganiro muri Isanga cerekeye uruhagarara rwagize ku nyigisho no ku rwego rw'indero cyane cyane kuri kaminuza y'igihugu. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri iki gihe.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti mwese muteramanye ni radio Ijwi rya Amerika incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyitaho ibibondo UNICEF vyatangaje ko biteye umutima uhagaze n'abanyeshuri bahagarikwa, abirukanwa mashuri hamwe n'abakomerekera mashuri i Burundi. UNICEF iratera kamo impande zose mu ndyane za politike mu Burundi, kazisaba kubahiriza uburenganzira hamwe n'ubuzima bw'abana. Ivyo byatangajwe je ku munsi wa kabiri mu nama iba rimwe mu ndwi zibiri i Geneve mu gihugu c'Uswisse. Umuvugizi wa UNICEF Christophe Boulierac avuga ko UNICEF itewe amakenga n'ingingo yafashwe ku magenekezo ya 26 na 27 y'ukwezi kwa gatanu yo kwirukana abana 334 bo mu mashure mu Ruziba mu bumanuko bw'umurwa mukuru Bujumbura. Abanyeshure bahowe gusibanganya ibitabo by'ishure. Muri iki gihe abanyeshure barahamagawe gusubira kwiga, yamara bamwe baratinya gusubirayo. Kwigenekezo rya gatatu ry'ukwezi kwa gatandatu naho UNICEF imenyesha ko abanyeshure batari bake mu mashure atatu isumbuye mu ntara Muramvya bahagaritswe kumvo nk'izo nyene. Buliyarak avuga kandi ko abana barenga 33 bapfunzwe mu gihe abashika 30 bamaze gupfa kuva indyane zifatiye kuri politike zitanguye mu Burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Iyi nkuru ivuga mu Burundi impapuro z'abagira ubugeni abitavye Imana, abana bavuka hamwe n'izindi impapuro zikenewe muri etat civil zigiye gutunganywa ku buhinga bwa none mu gisagara ca Bujumbura kuva mu kwezi kw'indwi. Mugenzi wacu Eloge wirika neza ari Bujumbura yakurikiranye inkuru. Eloge, mwiriwe neza, iyo ngingo yatangajwe n'abahe bategetse?
Ego Fredi, yangu ni watangazi wani mkuzi sakala cha Bujumbura Fredi Mbonimha ahamine shaku buhinga buzo waburi mmazone ya tanduka anye na makomine higi sakala cha Bujumbura akavuga ko buhinga bugiye chane chane gufasha ugila ngo hatuzwe ingeso impapuro za magendu abantu bikorera impapuro kandi bidahwanye n'ukuri kw'ibyo bintu. Kandi yavuze ko ibindi ubuhinga buzofasha ari gukuraho impari nk'abantu usanga bitirira abantu bapfuye ngo n'ababyeyi wabo maze bakajya mu masentare bagasirimba imyaka n'imyaka baburana n'abana bene uwo muntu bashaka gutorana canke ngo baronke umwandu. Yavuze kandi ko bizofasha mu kubika impapuro neza. Yatanze akarorero ko nk'ubu mu gisagara cya Bujumbura impapuro zerekana ubugeni bw'umuganwa Rudoviko Rwagasore ngo yarondeye ukwizikukira ku Burundi zikihari mugako zishaje, ko ari ikintu kigere yo gufasha kugira ngo impapuro zibikwe neza kandi hagwanywe n'ibyukoresha magendo.
Eloge, urakoze mu kanya mu masaha imbere turagusaba uduhe iyo nkuru ku buryo urambuye. Iyi nkuru ivugwa mu Burundi nuko kuri uyu munsi wa gatatu hatanguye ikibazo cyo ku rwego rw'igihugu ku banyeshuri bo mu myaka 9 ishure shingiro hamwe n'abanyeshuri bo mu myaka 10. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye inkuru atubwire intumbero y'ico kibazo n'ukuntu byagenze.
Ego Fredi, nkuko bivuze uno munsi hatanguye ikibazo cya leta gihe uburenganzira abana bo mu myaka 9 y'ishuri shingiro na mu myaka 10 kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Uko rero icyo kibazo gitunganijwe nuko indinganizo yo mu myaka iheze isa n'iyahindutse kuko kera abanyeshuri bakora ikibazo bari mu myaka y'icumi, ariko ubunye mu gice cya kabiri cy'ayisumbuye hazakirwa abavuye mu myaka y'icenda y'ishuri nshingiro hamwe n'abavuye mu myaka y'icumi nk'uko byahora.
Nawe Evariste, turagutera kamo mu masaha ari imbere mu isaha iri imbere kugira ngo uduhe inkuru irambuye kuri ico kibazo cyatanzwe ku banyeshuri bo muri ayo mashuri kaminuza hamwe n'abo bo mu ishuri ya mashuri bita ni ishuri shingiro
urakoze urakoze na
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndongiye kwaramutsa nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kumva intureka ya politike itanguye mu Burundi, amashure muri rusange yarahahombeye. Hari abanyeshure hamwe n'abigisha bahunze igihugu. Vyongeye inyigisho zaragiramiwe na cane cane muri kaminuza y'igihugu hagiye haraba zayegeregere. Mbega hokugwa iki? Kugira ngo kaminuza y'u Burundi yamyizwe kuva kera narindi ari kaminuza ikomeye yemewe mu ntara hamwe no mu makungu ibandanye itanga inyigisho zikomeye kandi sohora incabwenge mbega uruhara rw'incabwenge z'abarundi zigisha muri kaminuza zo mu mahanga gwo buruhe uyu munsi rero twatumiye umwe muri izo ncabwenge z'abarundi professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago State University hano muri Amerika Professeur Gahungu Athanase yahora mu Burundi kandi asanzwe azi kaminuza y'u Burundi neza. Tumwakire mu kiganiro Professeur Athanase Gahungu ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndabaramukije gose murakoze kuntumira.
Muraho neza.
Yego turaho.
Professeur ubwa mbere na mbere mu rugendo muherukamwe mu Burundi nashaka mubanze mutubwire ukuntu mwasanze kaminuza y'u Burundi yifashe.
Naragiye mu Burundi kandi naraciye no kuri kaminuza narahuye n'abakora kuri kaminuza kaminuza yarahindutse kera jewe nahize hari kaminuza imwe y'u Burundi ubu harabaye izindi kaminuza no kuvuga urabye gusa yuko habaye izindi kaminuza urumva ko ibintu byahindutse abiga ni benshi hanyuma bajumbye kwiga bibenshi nibaza yuko n'ugucuronka abarimu bakwiye muri bene ibihe abarimu bakwiye kandi bamwe barahunze abandi baragiye mu bindi bihugu biraheza bikagora umugabo kaminuza ubuhiga benshi ubisigaye bigoye hamwe umuntu kera waho wacawoza avuga uti hajya ahantu muri ntara ndazi wize kuri kaminuza ubu ntawo bagishobora kubivuga ibyo rero nibyo byahindutse umugabo ibyuko abarimu ntibaki baragiye abarimu ntibagikwiye abanyeshuri barabaye benshi hanyuma ibyo kwiga urumva ko bica biragoye nibaza abantu bakunda twese dukunda Burundi ko twari dukwiye kuraba ingene umuntu yo biraba abarimu bakaguma ba bakomeye kugira ngo kaminuza igume ikomeye nk'uko yategeze gukomera.
Professor none wiheje mwabonye ingaruka z'uruhagarara imigumo ko umutekano muke zabaye izihe cyane cyane ku rwego rw'indero rwego rw'inyigisho muri rusange.
Ubwa mbere ho sinamaze umwanya muremure mu Burundi kugira ngo ndabi ibyo shobore kubinonosora neza mugabo udutwitusumira narumva yuko bavuga ngo hariho yegere ngaha mugabo ikintu umuntu yashaka kuvuga nuko nta gihugu na kimwe cyo ku isi kimerewe neza ijana ku ijana abantu baraca muri abantu bo nka bose baca mu by'amapolitike politike iragoye nibaza yuko abantu bari bakwiye ku bakaja muri politike mugabo bakareka abiga bakabandanya bakiga hanyuma ibyo kumenya abari muri politiki nyine babikoramwo ibyo ntabwo nomenya mugabo nibaza yuko bari bakwiye abanyeshuri babande bari bakwiye kubanza bagashira kubiri politiki n'ibyo amashuri hanyuma tukaraba yuko twese tukaraba ko igihugu cyotera imbere kikabandanya kikamenyekana mu makungu koko kubera igihugu tugikunda nibaza ko dukwiye ku kuraba ingene twogifasha kudashyira ibyo bya politike byacu mu bintu by'abanyeshuri
kuri ibyo nyine muvuze professeur mubona noneho ko wiki mu gisata c'indero gisata c'inyigisho haba ku rwego rw'igihugu canke kubigisha kumbure no ku banyeshuri be nyine mubona ho ko wiki neza na neza
ibyo bintu byo ku by'indero ni bintu nta wovuga ngo ari karabitorera umuti utari mu Burundi utabana n'aba utamaze imisi ubana n'abarundi ngo byumve neza mugabe ikuru bikuru ukubanza kumenya umuntu ari kariga akamenya akamaro k'ico bita inzego izo nzego ngomba kuvuga inzego politike ngomba kuvuga inzego z'ibintu temera ibyo bintu by'amasengero ngomba kumenya inzego z'uko abanyeshuri badashobora kwiga neza ku gihe bariko baribaza ibintu bya politike gusa aho kwibaza kwiga urumva rero ko muri imise babona ko tuguma tugira ibyo bintu bya bibi bya yegeregere nta gihugu kitabikira mugabe igihugu ibintu bya yegeregere bijejwe n'amategeko amategeko y'ico bita negotiation collective kuvuga abantu bagakorera hamwe bakaraba ubakoresha n'ubakoresha n'abakora bose bakaja hamwe bakumvikana bati twebwe rero tuzogira yegeregere ibyo bintu batabanje kubyemera yegeregere ntibikibaye yegeregere kuko yegeregere yemeza yuko ari amategeko y'ukuyagira bikaba biba nibaza rero bikuru nuko abantu bomenya yuko hari inzego izo nzego umuntu agira icyo yemera yemera ati isengero irakomeye ati umukuru w'igihugu arakomeye ibwirizwa shingiro rirakomeye ibyo rero umuntu akabanza akabyemera hanyuma ibyo kwiga ukabigira ubirabuti ngo twige kugira ngo duteze imbere igihugu ngo twige kugira turabe nk'aha uri kuratembera mu Burundi biragoye kuko usanga ibintu bigwa amafaranga menshi ugira kuratembera ukava igitega ukaja i Bujumbura usanga uriyinda kugenda utwaye amafaranga arenga ibihumbi amajana abiri mu mufuko aho n'umuntu yoba atari mu banze arashobora kuza kwiga ingo rero turabe yuko abanyeshuri boraba ibyo bintu bya tekinoloji hamwe abajya abantu batandatu utuntu twabo nta bantu jewe ndabona bakomeye mu bintu byo kugira entrepreneuria nk'abarundi kibi ni uko umuntu agira entrepreneuria yo kudandaza utuntu twiwe ubundi muntu akagira utwo tuntu ubundi muntu akagira akabanke ubundi muntu akagira utu tuntu tw'udutelefone n'amatasiyo ya esas mugabo ugasanga nta kintu izo sasiyo zose utwo dutelefone duhuriye ko twa sisiteme ngo ushobore kugira uvuye muri banke ayo mafaranga yawe naho umuntu atugira bijya bya kati do kredi mugabo uba ushobora guca ahantu ayo mafaranga yawe uri kurakoresha ibyo bita bya debi ushobora kugenda ukaguma uyakoresha utagiye kikazira kumera nk'uko uri kuratembera uri nk'akabanke kariho karatembera n'aba bandi bashobora guca bagufata urumva rero ibyo bintu nibyo nibibaza yuko abarundi bari bakwiye kwiha akanya gatoyi bakaraba ibwo izo bufido bafise izo probleme bafise bakabanza bakaraba iyo tekinoloji bakayijamwo ubwenge bakabuteza imbere hanyuma ahandi hoho abarimu baguma bagenda babonye ibyo bitanguye buheza bahagaruka kuko kwigisha wigisha umutima urimo ubigisha umweze umerewe neza wigisha ubona yuko abo wigisha bafite akamaro nibaza rero ko bishoboka urabye abanyeshuri ukuntu bagwiriye urabye yuko ahantu hose uciye abanyeshuri bugiyeho kandi noneho batakigira bijya byo kuba mu ngire interine gusaba bamuhira nibaza ko bari bakwiye kubiraba abakunda Burundi ngo dufashe tubane ko twokura politike mu banyeshuri bashobore kwiga ibintu bya siyansi bishobore gutera imbere n'ibyo nabonye
ubuhinga bwa none nk'uko bivuze tekinoloji yego none professeur mumaze igihe kitari gito mwigisha hano muri Amerika cyane cyane muri kaminuza mubona amashuri yo hanze yo kunganira canke yofasha ate amashuri yo mu Burundi kugira ngo ivyo vyose musiguye bishobore kwibonekeza bishobore gukoroha mu gisata cy'indero n'inyigisho mu gihugu cy'u Burundi no muri kaminuza cyane cyane
yego mushinga mupfaso ni uriya kuri ko rabivuga burya bavuga ngo ubwenge burarahugwa ntiwoshobora kuba uri mu Burundi gusa ngo wibaze yuko ushobora kuguteza imbere barakwiye kuraba ibyo abandi bari kubaragira noneho hariho abarundi benshi nka twebwe tuba hanze umuntu ibyo uko wigisha ibintu ushobora kwibaza uti kumbure nogenda mu Burundi nkigisha gutya niwo bakantu bagitora ko bakabona yuko ibintu kuraba ibyo byerekeye by'amateknoloji, ibyo byerekeye ibyo kwibaza ibyumviro bitari bisanzwe. Nibaza yo yuko bari bakwiye kugurura ubwo imigenderanire y'Abarundi n'ayandi ma universite yo hanze, ubugendanye bw'Abarundi n'ayandi mashuri yo hanze, umuntu akagenda naho Burundi bwoba budafite amafaranga akwiye yo gufasha. Hamwe umuntu agiye mu Burundi bati reka tukurondereye, uteza kukurondera ahurara, uteza kurondera gute? Mugabo hariho inzego nyinshi, hariho amafashanyo, hariho ibajya ama ONG, hariho amasosiyete ya y'ibihugu za USAID zande zishobora gufasha abantu kugenda mu Burundi bakazokora umwanya bakagira bagashobora noneho no kurondera ifashanyo y'Abarundi bagomba kuza bakiyungura ubwenge kugira bashobore gusubiza mu Burundi. Nibaza yuko ibyo bintu bari bakwiye kuraba bakabiraba neza, kuko ubuntu niyo kwamavuga ngo abarimu baragiye byageze gute? Ibyo ntibisanzwe, harabaye amagume abarimu baragiye. Ingo rero turaba ukuntu abantu bose abo baciye ubwenge bo muri za diaspora iyo bari hose dukorane, dushushe imitwe, turaba ukuntu twofasha Uburundi, Abarundi nabo bamenye bavyemere barabe bati twebwe aho duteye ubu n'ugu teza imbere ukuntu tubona guteza imbere inzego tukazikomeza. Mugabo ntidushobora kuzikomeza ibyo bintu by'ubwenge tubishize inyuma, hamwe yaho byo twiga ukagenda kwiga mugabo ugasanga ugomba kwiga kumwe twiga kera gusa kubifata mu mutwe, udafite aho ushobora kubirabira, udashobora ama laboratoire yo kubirabiramo, ibyo biraheza bikagora. Uburiraho duteye kubera abantu wese twagize Imana amashuri akaba yagwiriye, twagize Imana amabarabara akaba yabaye meza, umuntu ashobora kugenda igitega ukagenda ikarusi mu mwanya mutoyi, byari biyoshe rero yuko abanyabwenge boje imbere. Nibyo nibaza yuko abantu rero baba hanze baba mu ma universite yo hanze bakaraba ingene twofashanya ubwo bwenge tukiyunguruza kandi tukunguruza n'abantu. Nibyo nagomba gushikako.
Yego professeur, none nkuko mubisiguye izo ncabwenge abo bigisha mwigishije hanze kandi mufise ubumenyi butandukanye, mwohera hehe musubiye mu Burundi bohera?
Bohera icyo bohera ko cyane cyane mu kuraba yuko ikuntu twe twumva n'ukumva biriko bira mu Burundi, n'uko abantu bagatangura kuza barabifata ntibabifata uko, bakagenda bakirabira. Kuko igihe twe twagenda mu Burundi twari tuzi ko atana kintu kiriko kiriko kiraba. Mugabo twaratembereye mu ntara tuvamwo, twaratembereye Bujumbura. Urumva rero maze kugenda ukabona yuko ibyo bintu bishoboka, uruheze ukibaza uti mbega none utubwenye mu Burundi no kuvuga iki? Utubwenye mu Burundi no kuraba yuko udafata ba bantu 60-70% batazi ubwenge kabari bukoresha, ahubwo ukaraba yuko kugira Uburundi butera imbere yuko abo bose bakwiye kuraba kumenya ubwenge. Urumva rero byari bikwiye yuko Abarundi bemera bati icyo gihugu turagikunda, kandi tugikunda ni ukugifasha ko gitera imbere, kugifasha ko gitera imbere abantu bakamenya ubwenge, bakamenya gutandukanya ururo n'ibyatsi bibi, bakamenya yuko ugiyeyo ushobora gukora kuko n'abandi ni bene wacu, ni inshuti, bose barakora kandi babayeho, nta wankanye ngo agwaye, nta wanka kugenda, nta wankanye, nta wanka kugenda aho yavukiye. Umaze kugenda rero ukaheza ukabona yuko abandi babayeho, uraheza ugatora ukajya kuri universite yawe ukababwira uti ngo tugende dufatanye n'u Burundi, turabe imigambi twogira hamwe, turabe yuko abantu bize bote bofata imbere igihugu, bakaba aribo baje imbere bakabereka bati ngibi ibyo dukeneye, ngo tureke kuja muri iyo politike ushobora kuyifata nabi ugasanga itamwe gutuma uraba igihugu gusa mu urakoresheje politike mugabo turakwiye gutangura kuraba igihugu dukoresheje ubwenge.
Murakoze cyane gose Professeur Athanase Gahungu. Nkuko twayobwiye Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba aheruka kugendera igihugu cy'u Burundi akibonera nkuko yabivuze icy'amaso uko ibintu byifashe mu ntumbero yo kugira ngo nawe nyene agire icyo afashije mu rwego rw'indero n'urwego rw'inyigisho. Professeur, iki ni ikiganiro gihijambo abanyibanye biradijwe rya Amerika. Turafise ari ku murongo bafise ibibazo n'ivyiyumviro, reka nawe nyene tuhakanya bashikirize icyumviro n'ikibazo. Duhere kuri Nkunzimana. Nkunzimana, muranyumva?
Yego, turabumva.
Kaze mu kiganiro Nkunzimana, ikibazo cyangwa icyumviro?
Bo, ndahera ku cyumviro. Mfatiye ko yavuze yuko yoba yarajya gatembera akirabira uko ibintu bimeze, ariko ngerageje kumviriza uko ariko arabivuga numva umengo ntiyabonye neza uko ibintu bimeze. Ndashaka kugaruka kuri bimwe bimwe nkamuha umucyo uko ibintu bisanzwe bihagaze nimba yaraje tuca tubihuriza ko nimba yarabibonye. Misanzwe turafise ingorane muri kaminuza y'u Burundi. Ingorane za mbere ni politike yinjiye muri kaminuza y'u Burundi, aho ingorane zose usanga ziza zigwa ku banyeshuri. Nk'uko mwari mwabivuze, ingorane za politike zije zifata n'abigisha bagahunga n'abanyeshuri ubwabo nyine bagahunga bagata amashuri. Kandi mfatiye nko kubigisha mu gihe bahunze tuca tubura abigisha, bihora bishikaho abantu bashobora kumara amezi abiri batariko bariga umwigisha baramubuze, kuko abigisha dufise baragoye. Si abantu bo gutora aho ubonye hose ngo uce uzana ngo umuntu yigishe, n'abantu bateza kuba ari abantu banonoseye ibyo bintu. Hanyuma ku byerekeye izindi ngorane, ingorane dufise hari ku byerekeye abaserukira abanyeshuri, misanzwe ibyereka aravuga ngo twe ngo hari habagira amagrebe n'ibindi. Misanzwe twe nta mu banyeshuri nta grebe yigeri haba, ahubwo twibaza yuko grebe iba ku barongozi kuko nibo baba bayiteye. Barashobora kuzana umwanya n'umwanya ubona bariko bafata ingingo tutazi zije ziva. Nimba mwarabikurikiranye n'ubu hari grebe yaheruka, haraheze hafi indwi nka zitatu grebe twayihoramo twayimaze n'indwi, mugabo icyari cyabiteye cyari cyavuye mu burongozi bwa kaminuza. Hanyuma nimba yarakurikiranye neza, nimba yipfuza yuko bofasha kaminuza mu kuyifasha ubwa mbere babanze bayifashe ironke umunyeshuri aserukira abandi banyeshuri ashobora kubavugira, kuko nk'isaha kugeza isaha nta munyeshuri aserukira abandi muri kaminuza hari no kuri segondere arahari, kandi ari ahantu hatoya cyane. Mugabo cyufata nk'iyi kaminuza ikomeye cyane, kaminuza n'umutima w'incabwenge z'igihugu, ni gute hobura umuntu aserukira abanyeshuri ashobora kubavugira ingorane zose bafise? Ni ukuvuga ubu banyeshuri muri kaminuza bagize ingorane umwe wese atamba yiroreye ntarongo umuvugira. Icyo kandi nicyo kitera ingorane zikomakomeye, kuko usanga hari akajagari aho umunyeshuri wese icyo yumviye ari cyo akora. Nk'ubu hariho abatanguye greve, ishure rimwe rikagira greve. Kubera iki? Ishure rimwe igize greve ni kubera nta muntu n'umwe bafise yitura. Iyo niyo ngorane. Hanyuma kuba ubusebe utwara kaminuza arashobora kuba nawe yarashyizeho abantu yita ko baserukira abanyeshuri, muga mu bisanzwe abo bantu ntibaserukira abanyeshuri. Na mwebwe bamenyeshamakuru turabasabye muze muhishikire, ntawo muzosangaho ntawo bazobabesha ngo baserukira abanyeshuri ntawo uhari, kuko uwo muntu iyo baserukira abanyeshuri bazobereka ntabaho. Nicyo gituma nk'uko jenerali yigeze kubibandikira ndabibasaba yuko mwohaca mukarara ingorane zihari, kuko kaminuza ni ahantu hakomeye kurusha ahandi hose, kuko niho hashobora kuva ikibi n'icyiza. Uko twabibonye kuva na kera batarabiye neza hashobora kuva hakaba umushinge w'ingorane nyinshi zishobora kuba mu gihugu. Nicyo gituma twashaka dusabe uwo mwigisha nimba no by'ukuri bakunda kaminuza be nabo bakorana baze bishikire barabe uko ibintu bimeze, uko numvise yabivuze siko biri. Murakoze
cyane Nkunzimana. Reka twakire na Ezekiel, turi kumwe. Mwiriwe neza Ezekiel, kibazo cyangwa icyumviro? Duzi ijwi Ezekiel.
Ariko ndavuga ni ibyo nagire mvuga hanini bisa nibibuzwe.
Mhm.
Uko tekano muri kaminuza y'u Burundi ni nico cyateza kubishingiro y'ibintu byose.
Mhm.
A rero ndahera kuri kubijanye ne nica n'ubundagaruka kuri cyo kintu cyo representation. Abanyeshuri baserukira abandi. Cyo ni kintu cyambere cyazimye kaminuza. Je ndamaze imyaka 3. Yankire nk'amezi. Ata representation cyo n'abanyeshuri bitware namaburi buri na meza 3. Nguvuga ugize ngo araharoye nta miss 5 yahera atari karafatwa atari karategwa bwoba ataki munyuma yarutse havuye sinzi ko nubyita ko abarongoye kaminuza basenyuye inzego kuko barabigije abanyeshuri bahisemo bati we genda no kuvuga gejo zizokwa amadutwagwa n'umuntu tutazi yavuye bakazana bagaterekaho abanyeshuri zizokwama mu kibazo umunsi ndatanga kandi karorero k'abanyeshuri bize bakika mu wa mbere bari kumwe mu wa kabiri bari kumwe mbwa bagira mu wa gatatu bakiyemo amafiliyere ayo mafiliyere abanyeshuri barayanka gushika uno munsi nta n'umwe ari mu ishuri ageze ko basigura ngo igituma izo filiyere zaje abanyeshuri bavuga ati ibintu naho mwabizanye ntibicyahurira none twereke debushi ese umunyeshuri azobahegeje mu iyi filiyere mukavuga ko muzanye specialisation y'umwaka umwe eske birashoboka ko umuntu agira specialisation mu masaha 30 mikuru mbegaho debushe ziri hehe cyakubwira bati i departement yagenewe enseignement mugabo gacabaho ro paradox agatabo kasowe na kaminuza y'u Burundi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyine 2016 bitaro livre d'accueil karasigura neza finalite cyanke debushe igenewe departement de langue africaine bakavuga ko ari ahantu habiri honyine bakavuga ko ari muri enseignement bakongera bakavuga ko ari muri administration byose bakabirenza ku rugwa maso rero je sinahura simbona neza neza uko araba hari ibintu byinjira muri kaminuza ugasanga biratandukanye cyane n'ibyahora bikugwa cyangwa byatezwe gukorwa kubera rero representation itahari ni ukuvuga abanyeshuri baraduragirika bakabura uwo bitura kandi atanga kandi karorero mfatiye mu ibyo by'umutekano nyine
munchamake Ezekiel
yego
ndagura
niko ndaheza ndarutse ku by'umutekano ndabifatanya ni nguma bifatanya ni representation abanyeshuri barimo wa mbere baje baheruka kuza abanyuma barimo wa mbere nibuka lo siseme yabakuru babo habwa cyo tubidentifie ni moshi ukandibuka umunsi umwe mu gatondo ujejwe ibyigwa ari kumwe n'igipolisi umunyeshuri wese wasanga kuri entre kaminuza campus irohero bakamubona narahagaze yabuze yajya kuko bakuru babo bari bamaze kuba batandukanya bamubonye umuhagararanye bakavuga bati uri kuba mwigisha ibi kwamubarira ibidakenewe abanyeshuri baratsindanga muntu barahagarikwa ahantu umuntu wese yatsindanga muntu uwo munsi yarakaswe amezi abiri ya buru kushika n'uwo munsi icyo kibazo wari uzoba gisura n'uwo mutekano uboneka gute bene wacu bo bahunze natwe twasigaye i Burundi brema nje mbona nta kinini tubarushije kuko uburoro nirwa ndabubona hari abo twigana cyangwa twiganye cyangwa zawumva abandi bari mu wa gatatu barahebye baragiye
ego birumvikana Ezekiel kibazo cawe ndakeka professeur kibazo cawe yacumvise kubijanye n'umutekano no guserukirwa urakoze cyane Ezekiel reka twakire nuwitwa Gilbert. Gilbert turi kumwe?
Yego turi kumwe, mundamukije mutumire.
Yego barakumva?
Yego nagira ngaho kano gatoya umuntu wande ataya umuntu wanyu wande atangira kuvuga.
Mhm.
Yameze nk'ushaka kosora umutumire ariko uyu muntu arizo yari maze kugendera igihugu canke kagira umutima wo kugendera igihugu. Nubuvuga numwe mu barundi benshi babagizikindiye canke isho amara kuko ayo benshi batifuza kubashika ariko yo simaka ngo acabona ibyahabere byose ahubwo yamwe kavuga ati kubyo wabonye jutabonye bishobora kuba byagenze ku wundi ko numvise ameze nk'ushaka kumukosora akavuga ati ntabyabonye kandi numva yarahageze akabibona mbona jyewe ndashimira ubutumire kuko ba yarizwe agafata akanya agashika hano mu Burundi akaraba nyene ibintu bimeze. Halo,
yego turakumva.
Ego twagiye dushimiye umutumire kabisa kuba yarafashe akanya agashika hano mu Burundi akibonera ingene bimeze na cyane cyane muri kaminuza y'u Burundi. Jewe ki ayinera najyange ni ku bijyanye n'umutekano kuko ugiye kuraba nk'ubu muri kaminuza y'u Burundi igituma kenshi bakunda gusubira inyuma kenshi muri kaminuza y'Uburundi niho hantu twakwitayeho ku mutima w'incabwenge bw'igihugu ariko ugiye kuraba ibintu bijyanye n'inyigisho cyangwa se ibindi byiyumviro bindi bijyanye n'ibyo baba barimo n'ibyo baba barimo siyo bakurikirana kenshi muri kaminuza urasanga abanyeshuri b'abapolitisiyen basanga ko bakurikira abantu abashahe bariyo kumbure wa mwanya wo gufata umwanya wa jemika ngo bige cyangwa se babe ibyo bateza imbere ugasanga bawutemu mu bya politiki nk'akarero nagira nayo nk'akarero urabona ngo yarovensisi zo kwa kane harabaye icyo no kwita manifestation hano mu Burundi cyane cyane i Bujumbura abanyeshuri bo ngaho baturuka za mugamba n'ahandi baragumye abandi bavuga ati twebwe ntidushobora kubyemera bamwe batera ubwo ati bagiye kutwica ibiki barahunga ibintu bigenda nk'uko ubusanzwe nk'umunyeshuri hari kaminuza iba ari ahantu haba hari abajeje umutekano bakwiye sinumva ingene ushobora guca ugenda aho washikariye ugatumba ubusanzwe kandi umunyeshuri wategereza guha indero abandi bantu dufata usanzwe ugatumba atagize umwanya kuba ujya ku ishuri ko we ufite byinshi basumbye ukasanga kubabwira ngo ati ibintu bimeze nabi kunukunukunu kandi kumvuze uko wahunze kandi ataki na zimwe cyose yakwirukankana kwisanzwe
byo biri
mu bintu bikoze batesha umwanya
mu majambo make cyane Gilbert
yego kandi habaze najanje mbaza umutumire nagira ndamubaze mbese byaba byemewe ko muri kaminuza hakiri rwa politiki cyane ibintu byitumatuma nako muri kaminuza biremewe asampus kibazo cyanjye cyari
urakoze cyane Gilbert reka duha kanya professeur abishyura ibibazo byanyu professeur Gahungu bavuze bagarutse ku bibazo bisa nibisa ahubwo bose batatu Hakizimana yagarutse kibazo cha politike yinjiye muri kaminuza na Gilbert arakigarutse ko bavuze ati byonyu ugasanga biteye umutekano muke y'abanyeshuri bakurikiye abanyepolitike ugasanga baragiye muzayegeregere n'ibindi Ezekiel yagarutse cyane cyane kuvyerekeye uguserukirwa uguserukirwa muri kaminuza kuri ico kibazo cyo guserukirwa professeur ndashaka muze kukigaruka ko mungire mutubwire niba hari ico mubivuze ko niba hari ico hari bundi buryo bwo gutorera umuti bibazo by'abanyeshuri muri kaminuza mwoba mufise mwoshikiriza canke niba ico kibazo koko gikwiye gutorega umuti hakaba abanyeshuri baserukira abandi hari bundi buryo jambo ni kwanyu
ego ibyo bibazo byose bimeze nk'ibijanye bijya bibaza ibyerekeye politike muri kaminuza mubanze mumbabarire gatoyi harakantu ragomba kubanza kugira mu mwanya mutoyi
reka twakire mu professeur tumuhakanya gato biramugoye ariko twakire abandi banywanyi bijuje muri Amerika bashobora kuba bafite ibibazo nabo nyene
eko mufasoni Oriane nagarutse urumva ibyo bibazo byose ikintu cyabe umuntu yabanza kuraba kuraba ntiduhabe dusubira kwibaza bimwe bya kera yuko mu Burundi uko twahozeho twavuga gusa ngo kaminuza y'u Burundi iyo yari imwe ubu barabaye zarabaye nyinshi hanyuma ubu kuva nuze ubu Burundi bwemeye kuja muri East African Community nta kintu kinezereye nk'ukwibaza yuko kumbure kubera bwaragiye muri East African Community boheza baga iyo abiga kaminuza y'u Burundi bakagira ico barabira ko kuri abo bandi abandi banyeshuri bo muri Uganda bo muri Kenya bo mu Rwanda bo mu bindi bihugu bisabi bakorana uravye rero umaze kubyibaza rero kukaraba kujya kw'abanyeshuri biburaya batemberanira wowe ukava uri mu Faransa ukaja muri Espagne ukaja mu bibiri ukaja mu Budage ukaja mu bibiri ukaja hehe nibaza yuko ivyo bari bakwiye kubanza kubiraba ntibafate yuko ishuri ari rimwe gusa umuntu nkuko abariko baravuga uko ari batatu bose bagomba kuvuga yuko kaminuza ari kaminuza y'u Burundi mugabo tukabanza tukibagira yuko hariho abo bandi bantu bariko bariga nabere bita kaminuza hanyuma icyo nagomba kubanza kubwira bose abaheze kera bakiribera bakizimana nagomba ndababwiye yuko sinamaze umwanya muremure ukwiye mu Burundi hamwe noshobora kuvuga ngo narabonye neza nk'ibyo bintu by'amafiliyeri ibyo bintu by'abanyeshuri baserukira abandi sinabibonye neza mugabe icyo nagomba kuvuga ni uko nta murundi azu Burundi n'umwe atazi yuko Burundi bwaciye mu magume kuva kera tukiza turagira i Republika ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ubu tugomba kuja mu muri multipartism ego Burundi bwaciye mu magume mugabo icyo batokwibagira nuko mu bindi bihugu byose jewe ba muri leta z'ubumwe za Amerika ubu abantu ama universite arafise afite problem ara naheri haragowe mugabo n'ukumenya yuko problem universite imwe fise n'iyindi fise bishobora kuba bitadukanye ariko umuntu akamenya yuko probleme y'Uburundi bufise muri ubu twebwe muri Illinois muri leta za Illinois tukaba dufise probleme y'ukuronga amafaranga yuko bavuga bati ayo mafaranga duhama universite publique ntibikenewe mu Burundi naho n'ukuraba yuko probleme yo mu Burundi iriho ni cyane cyane yuko abantu bavuga bati ibiriko biraba byose ngo tubishire muri politiki icyo nari nibaza yuko bakwiye kumenya haba muri ibyo byo kugira ati turakeneye abaserukira abandi mugabo bamaze kuvuga bati none niba abaserukira barashobora kubaserukira mu byerekeye iby'ubwenge cyangwa bagomba kubaserukira muri ibyo bya politiki ibyo bashoboye kubishyira inyuma hanyuma bakaraba bati mbega none twebe ko turiko turakorana n'ibyo bindi bihugu kandi ibyo bindi bihugu bikaba biko biratwara abarimu none igikwiye kugira ngo abarimu bakume mu Burundi icya mbere kikenewe cyane ni uko twese abarundi twishyiramo yuko ubwenge kunguruza ubwenge ko bikenewe bimwe namye mvuga by'amabanki bimwe namye mvuga by'uko by'amatelefone bakoresha Uburundi bwarateye imbere mugabo ugasanga nta sisiteme iriho yo kubufatanya hamwe ushobora gutembera ugakoresha banki utarinze kugenda umeze aho ugiye hose ukagenda umeze nk'akabanki kariko karatembera ugatwara ibyo bihumbi mu mufuko bituma n'ababandi baca bagwira hanyuma rero gikuru nuko bomenya yuko muri iyi minsi duteyemo nta hantu na hamwe wumbwira ngo nta bufindo buriho mu ma universite ubufindo buriho ubwo bufindo buri kubiri umaze no kubyibaza yuko n'abandi bantu jewe yomba muri Chicago ama universite y'iwacu na yene arafise uproblemu abarimu abanyeshuri bamaze iminsi bagira ama manifestation ayo ma manifestation rero nk'ubu iyo aba twaragowe tugaca tumera nko mu buru tugahamwe abantu ugiye mu ma manifestation utugomba gufata kugira kubibonamwo politiki tugomba kubibonamwo umuntu ko ari mu yindi etini cyane ari mu yindi mu bundi bugambwe ivyo rero byoza bigaca bigorana mugabo babanze tumenye yuko turi mu Burundi turi muri Etats Unis turi Buraya nta universite itazogira kuko nta itazogira probleme kuko iyo habaye probleme mu gihugu no kuri universite abaho mugabo gikuru ikizokiza universite no kumenya yuko universite nicyo kibanza cyo kurondera ubwenge nicyo kibanza cyo gusumbya abandi ubwenge hanyuma turongo umwanya ukwiye gukuraba ngene universite zifashanya ubu ibindi bihugu byose cyo bigira nuko universite ifashanya kitugume turaba gusa ngo universite y'u Burundi ahubwo turabe tuti universite zo muri East Africa ziri ko zikora gute hakaba hari probleme muri universite z'igihugu kimwe barabe ingene abarimu bava mu byo bindi bihugu bafatanye mu barimu bafashanye mu laboratoire nayo bindi zo kumenya ibiri ko biraba byakwikwere mu Burundi hamwe umuntu yovuga ati ibyo by'amatiriyeri ibyo sinabirabye neza sinoza kubyitamwo mugabo ngomba yuko bamenya yuko niba basome mu bindi basome mu binyamakuru barabe bamenye neza yuko izo programme zo kuri universite ziri mu Burundi honyene ziri n'ahandi boraba no mu bihugu bibaza ngo abantu bariko baragenda bazosanga n'abene bafite probleme umaze kubyemera rero uzosanga no gutora gutora solution bizotariza bikoro
urakoze cyane Professor Gahungu reka twakire n'uwitwa Désiré fise ikibazo n'icyumviro Désiré turi kumwe ku murongo allo Désiré Désiré arabuze reka duhamagare bamenya turi kumwe Eh bamenya duzijwi kibazo ni cyumviro.
Eh ndashaka ku kugira iso ntuze ku cyumviro kijanye n'inyigisho. Tamashane kuri inyigisho za kanzuza yacu yo mu Burundi. Mwisanze mvuga ati kanzuza y'u Burundi yizi ya isohora abantu b'incabwenge. Kubera sisteme kumbure twebwe twizemo niho twashiye ariko urabona ko biko byahinduka abantu benshi urumva ingorane zihari n'uko usanga ahandi ugambayiriza imisite bageze muri sisiteme y'uko abantu bamenya umwanya mutoya bakaba barahejeje ata bibazo bigoranye ata ibibazo byo kurinda kugora abanyeshure hanyuma rero umuntu yize muri universite yacu y'u Burundi yitwa yuko ari pepiniyeri y'abapolitisiye pepiniyeri y'abantu b'incabwenge bazoba kadire y'igihugu ukahiga imyaka umunani ubundi nawe ahize imyaka kumbure mu myaka itatu abahejeje agakaronka akazi ugasanga ari mu buzima universite yacu y'u Burundi nta umwenga kuyiga ahubwo ni ingorane ni uburi kondane kubaho nabi nabare nagomba kubaza ikumbure umutumire kugira ngo atubwire icyo iri kirakora kugira ngo bushire standard nyene biri bigisha n'icyo kimwe n'ahandi kuri systeme yo kumenya site ibintu bya gutyo
subiramwo ikibazo cawe neza urabaza umutumire niba icyo kogwa kugira ngo systeme kugira ngo kaminuze ihinduke
ije kuri niveau
yizindi
urakoze systeme yo muri East Africa
urakoze gutomora
naha muri ku ma universite privé
urakoze gutomora bizima reka
twakiye yo kuheza igabanuke uburyo bwo kubaza muri buhinduke abanyeshuri bamenya ari benshi
murakoze cyane gose bamenya reka twakire na bizimana turi kumwe bizimana shikirize ikibazo n'icyumviro
ofisi kibazo ikibazo ngoma mbazo umutumire ikibazo cya mbere nagomba ndamubaze itandukaniro abona ryo bari riri hagati y'umwarimu wo muri etazini n'umwarimu wo mu Burundi n'itandukaniro riri hagati y'abanyeshure bino n'abanyeshure bo hiyo Kibazo cya kabiri nagomba ndamubwire ndamwibutse yereke fwa ino mukwangaja usanga baraba ibintu byo kwirengagiza mukwangaja abarimu arirengagiza kereke fwa intuze la meritocratie ugasanga barasizemo ibintu bya politiki byo kwangaja abantu barabye ibintu by'ubwoko cyangwa regionalisme icyo nacyo yokivuga ku iki hanyuma ikindi cya gatatu ariko cya nyuma hari inuzeye bon yavuze ko ama universite yagwiriye donc hariho ama universite publique n'ama universite privée hariho rero ukuntu usanga naho nyene mu ma universite privé higisha abantu basanzwe badafise ntuzenivo yo kwigisha kaminuza sinzi izo ngorane ko yazibonye igiheza mu Burundi n'ibyo nibyo nagomba kubaza murakoze
urakoze cyane Bizimana professeur reka duhere ku bibazo bya bimenya yabajije ikibazo cerekeye cyane cyane nk'izindi kaminuza yabajije ati mubona kaminuza y'u Burundi yokora iki kugira ngo igere kuri urwo rugero izindi kaminuza zigeze ko kugira ngo abanyeshuri baheze vuba inyigisho zabo bashobore kuja mu buzi Bizimana nawe agaruka kubijanye afite ibibazo bitatu Bizimana reka duhere kuri bamenya mbere na mbere
yego ibyo bibazo byose bariko barabaza bimeze nk'ibijanye kuko uwo bamenya ariko arabaza ibye ati none ku Burundi buri muri East Africa none hanyuma twebwe tukaguma tubona mu Burundi umenga universite nkiri muri yo system ya East Africa kuko abandi baramaze kuvuga bati uri kuriga ni wige mu mwanya mutoyi hanyuma bati ntuzeye politiki ntuze kuba muri ku universite umenga ni ibintu gusa cyo ku prepare abazo bagutsa abapolitisiye urumva rero ibyo bintu umuntu nuko banza kubiraba neza kuko mu bihugu nka byose nkuko name nabivuga nta bihugu university itagira problem mugabo cyiza nuko mu bihugu byose babona yuko solution yibi ya problem izova kuri university umaze kuvyemera ibyo rero nibaza yuko tuba turi ko turumvikana uravye nagomba yuko ngira je fatanya n'ikibazo ca Bizimana ati mfasha kurondera ubudasabwa abarimu n'abanyeshuri mu gihugu ca muri etazi ni no mu Burundi nagira ndamubwiye yuko u Burundi aho tuteye turacari ku ntambwe ikiri nyuma mugabo ni ntambwe ziza nibihugu nka etazi ni byamaze umwanya muremure batarashobora kuronga ikintu bita gouvernance ya université kitarashobora gutorega umuti cyagiye gusa gutorega umuti mu 1969 niho bavuga bati ngo tugire ikintu bita statement ya gouvernance ya université bakavuga bati mbega none muri iyo gouvernance abarimu bafite uruhara rwahe abatwara bafite uruhara rwahe hanyuma bahava barongeramo n'abanyeshuri ibyo rero sinzi nta wota avuga ati uyu munsi ngo tuce tubigira nk'uko muri etazi ntibabigize iburaya barashoboye kumara imyaka hanyuma gushika naho batora sisteme y'ugushobora yukuraba yuko bagira icyo bita equivalence mu mayuniversite ayo mayuniversite yose uba mu Bufaransa uba mu Budagi uba hehe mugashobora kugenda mukaba ibyo muri ko muriga mukaba mushobora kubyiga kimwe mukavuga yuko uheza amashuri ya lisansi gutomara imyaka n'ibiki ibyo rero ni ibintu nibaza yuko mu Burundi bari bakwiye gutangura kuraba ntiwopfa kuraba gusa bukireka ngo turabe ibiriko biraba muri etazi na USA ibyo ntiwo birabirako ahubwo ngo turabe mu bihugu bya East Africa turabe ingene dushobora kubigira ibyo gusa nabyo kugira ngo bariko baragomba kwakira ukuntu abahakazi abarimu guhakazi abakora kuri university ego n'ukuri mu bindi bihugu baramaze kugira intambwe bavuga bati nta muntu kugira uze kugira amashuri arengeye lisansi kugeza ko warutse amanota ya n'aya kugira ubandanye ibyo nibaza no ku mu Burundi bamaze kurenga ibya politiki bazobishikira ko mugabo gikuru nagomba kuraba gukebura abatwebwe abarimu twebwe abo mu Burundi cyangwa abanyeshuri no kuraba probleme zikunda kuba nk'iyo abantu b'abarundi b'abanyeshuri bagombye kuza kwiga mu mayuniversite yo hanze kuko usanga uko kuntu twebwe twaronka amanota ugasanga umuntu bamuhaye amanota 12 ku 20 ukanezererwa urote 18 wabona yuko arengeye bakabirengana ko kuko izo systeme sizo abandi bantu bakoresha nagomba rero yukuraba rero yuko ubuko twagize imana tukaja muri East African Community tuweza tukaraba abantu tukagira abo b'incabwenge bakaraba neza bakicara bakaraba ati none izo systeme kugira dushobore kucicamwo kugira dushobore kugira equivalence y'amadiplome equivalence nyine dukoresha ibintu dushobora kubigira gute kewe naho bariko barambaza ibibazo nagomba yuko ibyo bibazo babanza bakabirabira tukabirabira mu Burundi hamwe n'abantu baje kudufasha kuraba ibya university y'u Burundi inazi z'u Burundi baheza bakabanza bakaraba ati igikuru icyo twoshira ko nokwita priorite n'icyahe tugomba yuko priorite toraba byose kugira ngo u Burundi university y'u Burundi ibe ku murongo umwe n'ama university yo muri East Africa urahandi hoho sino guhenda hariho ubudasa n'abarimu bo muri Tanzania abarimu bo mu Burundi hariho ubudasa mugabo ubwo budasa buvuye ku ntambwe buteye ko ndiko ndababwira neza yuko no mu bihugu bya Tanzania ibyo bintu bita gouvernance ya university uko university yitwara ndo haba bifasha n'ukora ibyo by'amayegeregere n'abyene bagiye kubishikamo mu haciye imyaka mike y'igusa igihumbi kimwe n'amajyaza na 1990 na 1969 ibyo rero bari bakwiye kubanza bakabiraba bati kumva aho duteye ngo turabe ko twogira akagwi kabiga universite mugaba kagiga bakoranye nawo muri East Africa bakiga bakoranye nawo mu makungu nibaza yo kobyoheza rero bikapa ibyo bintu byose barimo byukwibagiza yuko abiga abiga ari kera twita ku universite twayita ngo ni muri urumuri rumuri ku Burundi ibyo rero nibaza ko bakwiye kubisubiramo mugabo kandi bakamenya yuko siko akundi kwa kera kwa universite y'u Burundi ubu ni universite z'u Burundi n'abaturu abatuje imbere mu by'ubwenge tumaze kuvyemera twama tumenye kandi yuko nta izindi universite zo muri zo mu makungu zose zirafise problème
rero
sibo bonyene
ibibazo bihose
bikaba ari bya bose ngo turabe uko abandi nabo uko ibintu ukundi babijejuwe
babikemura yego reka twakire n'uwitwa Joseph muratwumva
ndabumva cyane
mwiriwe neza Joseph
cyane nabo makabaza uyu mu professeur muri kaminuza byo mu bigo bya kaminuza byo babire kuwa n'amategeko ko bashobora gukinira politiki
n'ubwo
kigira kabi nagomba kumubaza kugira ngo izi ngorane ziguma ziri muri kaminuza umwaka ku mwaka kugira ngo zihere abona hokorwa iki abona yose abiki leta canke abo banyeshuri kugira ngo ibi bibazo biri muri kaminuza bibone gutora umuti.
Urakoze cyane Joseph. Katuhe umwanya professeur akwishire kandi hariho na Gilbert Kariyeri yabazije ico kibazo cerekeye politique muri kaminuza. Politique ifise uruhe ruhara professeur yo kogwa gute politique yo vugwite aha muri kaminuza zo muri America ugereranije politique igenda gute muri kaminuza uwo bishoje ico kibazo kugira ngo batekere neza.
Ico kibazo kirakomeye kuko nico nariko ndagomba kwishura kuko nta ubuzima bw'igihugu nibwa buzotera imbere butoba kuri universite abantu iyo bariko barasigura ibiba mu mashuri barakubwira bati wiga mu mashuri matoyi ayo aho nahantu ivyo bintu byo guharira ibya politike bidashobora kuba ugiye mu mashuri secondaire ivyo bintu biba biri gatoyi mugabo iyo maze kuja kuri universite bahita ntuze ba universite bayita forum public nukuvuga ko forum public ibyo bintu by'amahini cyo bituma muzohora mubona niyo abaprezida ariko abantu bariko bagomba kwitoza ngo abaprezida uzosanga bagenda kuvugira ku ma universite yumva rero nagomba kuvuga ikibazo babaza kiragoye kwavuga bati mbega politike irashobora kubaho ku universite mu ndagombye guca inyuma ngo bakubabwira yuko ego politike dushobora kugira hakazohoshobora ku igihugu kikaba kigomba kuzoraba ayo masingene politike ikora mu gihugu ibyo o ubwenge bwo kubiraba bwari bukuye kuva kuri universite uko bakita ntuzeba sinzi ko barize umuntu bita yagize bita ngo niwe uyabyaye enseignement public muri États-Unis bamwita Horace Mann niwe yavuga ati ntuzeye aya mashuri yacu ni marketplace of ideas
isoko ry'ivyumviro
niho tugurisha ivyumviro biteza imbere societe biteza imbere politique biteza imbere economy ego nibazemere yuko iyo politique mugabo politique ngomba yuko hakera abantu baravuga bati hariho politique hakabaho na tiku ni kwa kuntu iyo niyo byagize gusa zukuraba politique yuko twebwe wewe dusangiye amazuru wewe dusangiye agatumba ngo rero tubabe tugire ubuntu buto oya ngomba politike y'ukuraba tuti mbega igihugu kigiye hehe mbega universite yeco uzoba kuri universite azoba akori ameze gute tugomba yuko Burundi bwejo buzoba burangwa n'iki iyo politike tudashoboye kwironkera amahirwe muri ivyo twiga ukaba wiga bamwe bakare ati niga muri literature ya fiction nkaba niga muri economy nkaba niga muri twa n'ukuraba yuko buri byo uri kuriga hariho ikintu cyerekeye guteza imbere Burundi kiriyo ego politique muri universite rushobora kuyikuraho kuko politique niyo igoma ari marketplace dukuvuga isoko ry'ubwenge isoko ry'ivyumviro ibyo rero bitabaye mu abarundi tubyemere ibi dushobora kubandanya
Yego, murakoze cyane professeur, reka twakire na Elise. Elise, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Mhm. Shikiriza ikibazo n'icyumviro.
Umva de nasha n'icyumviro nashaka shikirize.
Mhm.
Kubyerekanye n'ibyo bya kaminuza hano mu Burundi.
Mhm.
Kugira mbone kwa akanovera kosubira nko kubandanya nkuko yahora ubwa mbere.
Mhm.
Bo banza bakasubiza nka bwa burusho bwa mbere ari ku banyeshuri urumva abandi bajya mu za kaminuza hari uburusho bwahora buhari bwatekanije ubwa mbere. None ukaba barabukuyeho. Kandi bazanyeka n'abarimu bahora bahigisha ubwa mbere ubusobo bakihari bari bakwiye ko bwongerejaho bujya burusho bwahari ubwa mbere bakabusubizaho hama abana bagasubira kuyonka ubumenyi nk'uko bahora bafise ubwa mbere kuko biraboneka nyine ko bwa inkozi yamaze gucicuka imbere batari icyo kimwe nk'ubwa mbere n'ubumenyi bwaragabonetse rwose icyo kimwe n'ubwa mbere.
Yego, ikindi kibazo cyane cy'umviro ni ibyo. Urakoze cyane Elise. Professeur Burusho avuga bugomba kugaruka kugira ngo abanyeshuri n'ubumenyi byongere nk'uturorero canke mubonamo bivuga ko iki ibyo Elise avuze.
Ibyo Elise avuze kame ikibazo mu kibazo ariko aravuga kugwa buntu bwahoraho sinashoboye kukumva neza mugabo nagira ndamubwire neza yuko ahe igihugu giteye ubu jewe narana uko nkuko nami ndababwira mushinga ntahe Elise na nahora mu Burundi naratembereye nsanga noneho abanyeshuri baragwiriye nta gatumba na kamwe ntaja ko ngusange we kore seconde nta gashuri nta gatumba na kamwe ntaja ko ngusange abanyeshuri baragwiriye kera uri umunyeshuri nta muntu uri munyeshuri mu seconde warashobora kumara imitumba nta n'umwe atabakuzi kubera twari bakeyi ubu rero uko iyo umuntu igihe tuzofata Burundi umwana wese w'u Burundi tukavuga tuti umuntu wese yavukiye mu Burundi arafise uburenganzira ku ndero ntoyi ku ndero ya kaminuza ku ndero segonde n'indero ya kaminuza urumva ibyo twibaza kera ngo iyo ndero yari ikomeye rwose natuyende tuzoheza tubiraho ukundi kuntu kuko igihe bose bazobamaze kuja muri kaminuza bizoba bigoye ko kwa kuntu kera haba ari nk'abantu bari munsi ya gice kimwe kwijana ubu rero tumaze gushaka 99 kumbure ico gice cyane byo bice bibiri bitatu gushika ku 200 bizogumaho mugabo abo bandi 80% tuzokwemera yuko bazohaga bavaho kumbure ibyo twaraba by'ubwenge ibyo twaraba byo kuvuga neza mu gifaransa ibyo twaraba neza bitoheba bika ibibandanye mugabo gikuru twari kutukwiye kuraba yuko kwigisha biva no kutukoresha mu kwigisha ibyo ni kwita tools of instruction izo tools of instruction nibyo bintu mukoresha nibyo bitabo nibyo biki icyo rero twari kutukwiye kuraba mu Burundi no kuraba none ko twagiye muri East African community none ko dufatanya n'ibindi bihugu ubyo bintu by'ukuronka ibidufasha kwiga tubandanya iro tubironka gute mugabo gikuru n'ukuraba ico twita priority uburundi buteza gufata priority yuko umwana wese avukiye mu Burundi atoronka indero mu gihe turiko twarindira yuko tuzogera ku gihe yuko ibyo bintu byose bica hamwe ibyo bikoresho z'amashuri amazu twigamwo nuko rero twiga kugira bizemere neza tuzobaza tudosha mu minsi mikeyi bitarashobora gutondekana neza
murakoze
dukubaza kubyemera mugabo twemere neza yuko gikuru jewe cyanezereye ni ukubona aho naciye hose hari ayo mashuri seconde abantu bose bakaba biga kubera biga hazomara iminsi ibyo bikoresho byo kwigiramo izo aho twigira bitaraja hamwe ngo bitondekane
murakoze cyane rwose
abantu bagomba kuja baraja mu bindi bihugu mugabo minsi z'uko benshi bazokwiga uzosanga buke buke twogira Imana Burundi bukamara
murakoze cyane rwose
imyaka 10 wosanga ibyo bintu byose turiko turagira biko biratera ubwoba tutanguye kubutorera
umutsi urakoze cyane rwose professeur Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya Chicago State University yaje kudufasha kugira ngo turabe icokogwa kugira ngo kaminuza y'u Burundi n'izindi zitere imbere muri iki gihe murakoze cyane gose abaduteze amatwi n'abatwumvirije ndashimiye n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma mwari muri kumwe naho yanditanga ishaka murakoze